ubandanya mumviriza radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi turavugira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22, mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3. Muri kumwe nanje Aloise Bigirimana
na Thomas Kamirindi. Ingingo z'ingenzi z'amakuru ni ingingo imwe rukumbi, mbese ni leta y'u Burundi yahagaritse Burundi BBC n'abanyamakuru b'ijwi rya Amerika.
Il est interdit formellement à tout journaliste burundais ou de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire national de fournir directement ou indirectement des informations pouvant être diffusées par la VOA jusqu'à la levée de cette sanction.
Uyu rero ni Nestor Bankumukunzi, umuyobozi w'urwego rujejwe gucungera itangazamakuru mu Burundi CNC, ati abanyamakuru baba abarundi baba abanyamahanga babujijwe rwose gutanga makuru yavugira ku ijwi rya Amerika kugera igihe ijwi rya Amerika izakomorerwa.
Ingingo yoneka neza yuko ari ingingo ya gahutu afatiru na ntoyi yukubuza ko abarundi bo bandanya bumviriza ibiganiro bishikirizwa n'amaradio abibisina ya VOA birateye agahinda.
Na huyu ni Alexandre niyunge ko umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Burundi UBJ, n'ukuvuga Union des Journalistes Burundais mu France. Iyi rero niyo nkuru twibandaho, mugume rero ku maradio yanyu, mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mukurikire iyi nkuru twibandaho rero yiri hagarikwa rya maradio mu Burundi. Nkuko rero tumaze kubibabwira mu ngingo nkuru, amakuru mu biyaga bigari n'urwego rujejwe gucungera itangazamakuru CNC mu Burundi rwahagaritse burundu radio y'Abongereza BBC mu Burundi. Rero CNC yahagaritse kandi ijwi rya Amerika igihe kitagenwe. Abakozi b'ijwi rya Amerika baba abanyamakuru b'Abarundi baba abanyamakuru b'abanyamahanga ntibemerewe na gato gukorera ku butaka bw'u Burundi bakorera ijwi rya Amerika. Fidel Niyongabo na Aloise Bigirimana baradusobanura uko byifashe.
Ingingo yo guhagarika burundu iradiyo y'Abongereza BBC nuko atamumenyesha makuru yabo mu Burundi cyangwa umunyamahanga ari ku butaka bw'u Burundi asubira gutanga makuru canke gukorana na radio ijwi rya Amerika catangaje. Ayo maradiyo yombi yararindiriye ko leta y'u Burundi iyatumira kugira ngo baganire ku buryo imirongo ya FM yayo yahagaritswe mu mwaka uheze yo kugurugwa. Mu kiganiro Nestor Bankumukunzi ayoboye sense yahaye abamenyeshamakuru yavuze ko iyo ngingo itegereza kuja mu ngiro guhera ku wa gatanu. Bankumukunzi yasiguye ko kuva ijwi rya Amerika igihanwa mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2018 abategetsi b'iyo radio ifite icyicaro i Washington DC bategeze berekana ishaka ryo kuza mu Burundi gusinya amasezerano y'ingene bokora nk'uko ibindi bitangazamakuru bikorera mu Burundi byabikoze. Kurundi ruhande ubuyobozi bwa radio ijwi rya Amerika butangaza ko bwasavye ubutegetsi bw'u Burundi kubatumira kugira ngo baze kuganira kuri ico kibazo, ariko kugeza ubu atanyishu bararonka. Ubuyobozi bw'ijwi rya Amerika busigura ko bufise ugushaka n'inyungu nyinshi ko ico kibazo gitoregwe inyishu bidatevye kugira ngo abanyagihugu b'abarundi babashe kuronka amakuru atomoye. Abategetsi ba VOA bavuga ko biteguriye kuja kuvugana n'abategetsi bo mu Burundi gihe cose bo batumira. Ikindi catumye ijwi rya Amerika ryongerezwa ibihano nk'uko Bankumukunzi yabisiguye nuko iyo radio ibandanya gukoresha umumenyeshamakuru arondegwa n'ubutungane bw'u Burundi kandi ico gihugu cari carasavye ijwi rya Amerika kumuvana mu kazi.
Les responsables de la radio Voix de l'Amérique au Burundi n'ont pas manifesté.
Abarongozi b'iradio ijwi rya Amerika mu Burundi ntibigeze berekana ishaka ryo kuza mu Burundi gusinya amasezerano y'ingene bokora nk'uko ibindi bitangazamakuru bikorera mu Burundi byabikoze. Twihweje ingene ijwi rya Amerika ryabandanije rikoresha umumenyeshamakuru Patrick Nduwimana aronderwa n'umutaye mpuzamakungu warungiswe n'u Burundi ku ruhara yagize mu ntureka zabaye muri 2015 guhagarika ibiganiro bica ku ijwi rya Amerika birabandanya. Abamenyeshamakuru bari mu Burundi barabujijwe gutanga amakuru mu buryo ubu canke ubundi. Amakuru ashobora gutangazwa n'ijwi rya Amerika gushika ibi bihano bikuweho.
Kuri iki kibazo cyo gukoresha uwo munyamakuru ubuyobozi bw'ijwi rya Amerika bwasabye Leta y'u Burundi kurigaragariza uwo mutahe mpuzamakungu umurondera. Yamara gushika ubu Leta y'u Burundi ntacyo yabivuze ko. Ku ruhande rw'iradiyo y'Abongereza BBC, Ugwego Sense rwavuze ko yugawe Burundi ku butaka bw'u Burundi. Banga umukunzi yavuze ko naho BBC yasavye ikigongwe yemera amakosa yagirijwe ubwa mbere, mu nyuma yongeye gukosha mu gukora ireresi yuzuye ibinyoma vyambika icyeye Burundi. Iyo reresi BBC yise kamwe kamwe Inside Burundi Killing Machine yagaruka ku matohozi yo radio yakoze yerekana ubwicanyi n'itotezwa bikoregwa abatavuga rumwe na leta. Mu gihe ubutegetsi mu Burundi bwavuze ko iyo reresi ari rementanya BBC yo yemanga ko ihagaze ku matohoza yayo. Nanone Nestor banka umukunzi
attendu que les émissions de la radio British Broadcasting Corporation BBC ont été suspendues pour
twiheje ko ibiganiro bya BBC byahagaritswe mu kiringo cy'amezi atandatu. Twiheje ko mu rwandiko rwa BBC ko ku itariki ya 11 kwezi kwa gatanu 2018 BBC yaremeye ko ikiganiro yashikirije kitisunze umwuga wo kumenyesha amakuru, kandi amakuru yerekanye ko afise aho hengamiye. BBC yaremeye ikosha ndetse isaba n'imbabazi muri urwo rwego. Yemera ko igiye gufata ingingo zikomeye kugira ibyo ntibizosubire. Twiheje ko BBC itabyubahirije ica mu nyuma isohora ireresi ku Burundi, kandi yari mu bihano. Uburenganzira bwa BBC yahawe bwo gutangaza amakuru mu Burundi irabwatswe.
Radio British Broadcasting Corporation BBC est retiré.
Kuva mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2015 hadutse imvururu zifatiye kuri manda y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza. Amaradiyo yigenga arimwo RPA, Abonesha FM na Renaissance yarugawe yagirizwa kugira uruhara mu bugwa kwa gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Inyuma y'iyo ngingo ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera umukuru w'urwego rujejwe gucungera kugena ibinyamakuru bikora mu Burundi Sense kugira tumubaze ibitari bike kuri iyo ngingo. Yamara Nestor banka umukunzi arurongoye ntiyatwitavye co kimwe n'ujejwe gutanga amakuru muri urwo rwego. Iyo baboneka twari kubabaza intandaro nyamukuru yatumye babuza abanyamakuru b'ijwi rya Amerika kurondera amakuru uko vyahora mbere n'igihe iyo ngingo ishobora kumara. Twashatse kuvugana n'umwe mu bakozi bo hejuru mu bushikiranganje bujeje gutanga amakuru mu Burundi, nawe yanse ko tumuvuga amazina atubwira ko iyo ngingo nabo bayumvise ku maradiyo atavyinshi bo ivuga ko kwahubwo twobariza mu biro vy'umukuru w'igihugu. Twahise turondera Jean-Claude Karegwa ndenza ko avugira umukuru w'igihugu yatwitavye kuri telefone ngendanwa. Mu kiganiro gito yaduhaye kuri telefone yadusiguriye ko ugwego sense guyigenga ko presidence itivanga mu ngingo zagwo. Kuri iyo ngingo ya Leta y'u Burundi yo guhagarika burundu radio y'Abongereza BBC gukorera mu Burundi no kugumiza radio ijwi rya Amerika mu bihano kugeza hafashwe iyindi ngingo, Sarah Jackson icegera cy'umuyobozi w'ishyirahamwe rihanini agatega ka muntu ku isi Amnesty International mu karere ka Afrika buseruko akibiyaga binini hamwe no mu ihembe rya Afrika avuga ko gufatira izo ngingo BBC n'ijwi rya Amerika rutwigoro abategetsi b'u Burundi bariko bongereza twukuzivya ibimenyesha makuru. Leta y'u Burundi kandi yarabujije abamenyesha makuru muri cyo gihugu gutanga makuru kuri BBC n'ijwi rya Amerika kugira ivyo bimenyesha makuru biyatangaze. Sarah Jackson avuga ko iyi ngingo atakindi genewe atari kubandanya ihonyangwa ry'ubwigenge bwo gushikiriza makuru ryatanguye kuva hatanguye uruhagarara rwa politike mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2015. Asaba Leta y'u Burundi guhagarika gutoteza ibimenyesha makuru no gusubiza BBC n'ijwi rya Amerika uburenganzira bwo gushikiriza ibiganiro. Ivyo ngo ni ngombwa kugira mu gihugu habe ubwigenge n'uburenganzira bw'abanyagihugu bwo kumenya amakuru.
Kuri ibi byemezo CNC yafatiye BBC n'ijwi rya Amerika, mugenzi wacu Aloyse Bigirimana turi kumwana muri studio amaze kuvugana na Alexandre Niyunge ko umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Burundi amubaza uko yabyakiriye.
Ingingo yoneka neza yuko ari ingingo ya gahoturo ifatwanye ni novuga n'ibihugu bihonyanga uburenganzira bwa uburenganzira bw'abanyagihugu bwo kuronswa makuru bwa uburenganzira bamenyesha makuru bwo gushinza makuru kuko nta fatiro ntoyi mbona yukubuza ko abarundi bo bandanya bumviriza ibiganiro bishikirizwa n'amaradio nka BBC na VOA ariko cyane cyane aho nashaka gushimikira ni guhonyanga uburenganzira bw'abamenyesha makuru gushiriza makuru turazi ko atakindi ibyo binyamakuru ibyo bimenyesha makuru biriko birazira cyangwa abamenyesha makuru bagira atari uko bashikiriza mabi akorwa mu gihugu cy'u Burundi akorwa n'inzego za leta ibyo nta kindi kuko iyi ngingo na cyane cyane yifashwe n'umuntu yitwa ko yakoze umwuga wo kumenyesha makuru birateye agahinda.
None mubona ku bijyanye n'uburenganzira bw'umurundi iyi ngingo ishobora kugira ingaruka mbi gute ku burenganzira bw'umurundi bwo kumenya amakuru cyangwa ibiba mu gihugu?
Ni kwa kubandanya ibona nyangwa kandi iyo ni ingendo yafashwe kuva mu 2015 amaradiyo aturigwa abamenyeshamakuru bagatotezwa ni muri iyo ntumbiro bibandanya kuko novuga nti akari kagisigaye mu gihugu kugira ngo haboneke ibinyamakuru bishikiriza amakuru yenda makuru atabanje gutega igitsure yari ayo maradiyo nyine birumvikana neza rero yuko uburenganzira bw'umunyagihugu bwo kuronka amakuru bubandanya buhonyangwa novuga mbere nti ubwo burenganzira vuba icyo mbona koko bamukunzi canke nabo bari kumwe bashobora no gusohora ingingo yo kuvuga ati ntihagire umuntu n'umwe azosubira kuvuga iki canke kumviriza iki canke gusoma iki tutabanje kuraba ibyo bintu ibirimwo.
Ibyo binyamakuru vyugawe vyahora bikoresha abakozi batari bake mu Burundi kandi bari batunze imiryango yabo bica bigenda gute nkamwebwe muri murunani ngo bamenyeshe makuru mubona iyo miryango igiye kubaho gute?
Kabaragahinda kuko nkuko nari nabivuze cyane cyane nk'ingingo nk'iyifashwe n'umuntu nawe afise umuryango kandi azi neza yuko yakoze uwo umwuga akaba ari nawo umubeshaho n'ibintu bitangaje kumva birababaje rero kuko nibyo iyo miryango yabo banyimenyeshamakuru bari basanzwe bikora mu baba bamenyeshamakuru cyangwa n'abandi kuko si bo bonyine gusa iyo miryango koko turumva ko igiye mu ngorane zikomeye birababaje cyane rwose ariko nabivuze nti isubire biba kuko ni ubu dufise abamenyeshamakuru barenga ijana batotejwe gutyo n'imiryango yabo ndikumwe batotejwe n'iyo n'intwaro y'ubujumbura. Ubu rero je nico navuga nuko nogira nti abo bagenzi bacu bagiye muri izo ngorane nobaremesha kuko ntavura idahita izi ngingo zifatwa gutya gasakisaki ziza gutoteza umunyagihugu ntawo nca ngaho ngo aterera agati mu ryinyo ngo bigiye kwera de ngo agiye kuba marame ibintu bizoteza bihinduke rero je nguma nizeye ko bizohinduka koko.
Alexandre niunge ko murongo y'urunani rw'abamenyeshamakuru mu Burundi turabashimiye kuri akanya mu hayi rya Amerika.
Naje ndabakengurukiye nyakubahwa mugenzi Aloise.
Amajwi y'abanyamakuru bacu mu Burundi rero ntimuzongera kuyumva vuba aha kubera ko leta y'u Burundi yabibabujije, ariko ku ruhande rwacu hano ku Ijwi rya Amerika tuzakora uko dushoboye kose kugira ngo mukomeze mubone amakuru ku Burundi. Hagati aho kandi nubwo leta y'u Burundi yafunze imirongo ya FM y'Ijwi rya Amerika kugihe rero kitagenwe kugeza ubu ngubu, mu Burundi muzakomeza kudukurikira ku mirongo migufi kuva saa kumi nyuma ya saa sita kugera saa mbiri y'ijoro, ni kuri metero 19 no kuri metero 22. Naho mu gitondo kuva saa kumi n'imwe kugera saa mbiri muzakomeza gukurikira radiyo yanyu Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Kuri biriya byemezo bya sense kandi mugenzi wacu Diane Nininahazwe yavuganye na Ernest Sagaga ushinzwe ishami ryo kurengera abanyamakuru n'uburenganzira bwa muntu mu ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abanyamakuru Federation Internationale des Journalistes FIJ asaba BBC n'ijwi rya Amerika n'ubutegetsi bw'u Burundi kumvikana ku nyungu z'abanyagihugu.
Biragaragara ko noneho leta y'u Burundi yemeje kuvutsa abanyagihugu b'abarundi ari abanyamakuru batanga amakuru ariko kazi kabo, cyangwa se n'abarundi bashaka kwimvira amakuru aturutse hirya no hino. Uburenganzira bwabo rero biragaragara ko leta yabo yabambuye, bije bikurikira ibindi bikorwa bivutsa abanyagihugu uburenganzira, nko kubafungira ubusa, nko kubarega ibyaha bidashobotse bidafite ishingiro. Nibigaragara ko leta y'u Burundi yemeje gukomeza kunyonga uburenganzira bw'abanyagihugu.
Uruhombo rushobora kuhaba haba ku banyagihugu haba ku gihugu canke kuri abo bamenyeshamakuru ni nkugwaye?
Igihombo cya mbere ni uko umunyagihugu wese, yaba umunyagihugu usanzwe cyangwa se umuntu ufite umwuga akora cyane cyane abanyamakuru, bafite uburenganzira bwo gushakisha amakuru no kuyatangaza binyamakuru akoramo cyangwa se amaradiyo bakorera. Icyo ni kimwe. Ariko hari n'ikindi, n'umunyagihugu wo mu Burundi nawe afite uburenganzira bwo kumva amakuru. Niwe uhitiramo radiyo yumva. Ntabwo twumva impamvu leta ariyo igiye kubuza kumva radiyo yeneye, cyane cyane ko Burundi bwaba bwaravuze ko kubera ibyo butare bwishimiye mu byatangajwe na BBC buzajya mu nkiko bugasaba ko burenganurwa. Byari ibintu byumvikana, bashobora kujya mu nkiko bakarega iy'amakuru cyangwa iyo radiyo niba yaravuze ibintu bidashoboka, cyangwa se bakagera kuri BBC ubwayo bagabasaba uburenganzira bwo kugira ngo bavuge uko babona ibintu ubwabo. Ibyo ni izo ni inzira zari ziriho zitagira umuntu zivutse uburenganzira bwe, ariko ntabyo bakoze. Wende bivuga yuko ibyo batekerezaga kubashyikiriza ubucamanza basanze nta shingiro bifite.
Murabona hari gishobora gukemuka vuba hagati y'inzego z'ijuru rya Amerika canke za BBC n'u Burundi muravye aho ibintu bigeze?
Ndakeka niba leta y'u Burundi yiteguye kuganira n'abashinzwe ayo maradiyo abiri bakagira ngo baganire ku mikorere y'itangazamakuru, amakosa ashobora kubaho. Sivuze ko ibyatangajwe ari amakosa, ariko ubundi amakosa ashobora kubaho. Abanyamakuru ntabwo ari Imana, bashobora gukora amakosa. Muri icyo gihe uwo bakoreye ikosa, yaba leta yaba umuturage usanzwe, bafite uburenganzira bwo gusaba ko ayo makosa akosorwa, bakabiganiraho bakumvikana. Kuko amaradiyo nk'ayo y'amahanga cyane cyane icyo bagamije ntabwo ari ukuvugira neza leta cyangwa nabi leta, ni ugufatanya kugira ngo bahe abanyamakuru amakuru basanga ko akenewe kandi afitiye akamaro. Ubwo rero ndakeka uko biganiro rero byakomeza, ariko ingingo nk'iyifashwe igaragaza ko leta y'u Burundi yo hari idashaka ibyo biganiro.
Hanyuma muri fije ku bwanyu yaba ku ijwi rya Amerika, ubuyobozi bwabo yaba BBC haba ubutegetsi bw'u Burundi, igikwiye gukogwa bugingo bwango kugira ngo izo ngaruka mbi zose mwavuze ziri mubona ku gihugu mubona ku banyamakuru ntizirinde zirashikana nk'icahe muhanura?
Ubwa mbere bwo twebwe twama dukurikirana ibibera mu Burundi cyane cyane ibijyanye n'uburenganzira bw'abanyamakuru, tukagerageza kubishyira imbere y'inzego dusanga zishobora kugira icyo zifataho icyemezo, cyane cyane inzego za Nations Unies cyangwa se iz'abandi bafatanya bihugu cyangwa amashyirahamwe afatanya n'u Burundi. Ibyo ni byo tuzakomeza, tuzabiganiraho n'abandi bantu ari akanama kawe gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu gateranira i Geneve. Turimo no kuvugana na bagenzi bacu ngo turebe niba hari inzego zo mu karere cyane cyane iriya shyirahamwe y'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba, turebe niba nabyo izo nzego zabo byaba urukiko cyangwa se izindi nzego hari icyo zafasha kugira ngo ingingo nk'iyi ngiyi ntigumeho. Ko biteye ikibazo gikomeye kubona leta yemeza ko radiyo ni idashobora gutangariza mu gihugu iki n'iki, ko nta murundi cyangwa umuntu w'umuburu ushobora kuvugira kwiha amakuru. Ibyo ni ukurengera ngira ngo bidasanzwe, ntabwo umuntu yabura kubyamagana.
Ernest Sagaga mujejwe igisata c'agateka kazi na muntu hamwe no gukingira abamenyesha makuru mwishira hamwe fije diri mu gihugu c'Ubirigi. Murakoze kuri kano kanya mu hajeje y'America.
Murakoze namwe.
Arakoze mugenzi wacu Diane ninahazwe ni kuri inkuru tukibandanya ahishira hamwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibe. Reporter Sans Frontiere ku ruhande rwayo rivuga ko uyu atari umwanya wo kugara amaradiyo mpuzamakungu nk'ijwi ry'America na BBC na nyaburya Burundi bwegereje amatora. Arnaud Froger atwara igisata cya Afrika muri iryo shyirahamwe yabibwiye mugenzi wacu Diane Nahazwe nyene mu kiganiro bagiranye.
C'est une décision qui est complètement arbitraire, qui est d'une extrême sévérité, qui est grave, mais qui malheureusement...
Ni icyemezo gikarishye kandi gikomeye, ariko kidatunguranye kuko kuva mu 2015 leta y'u Burundi gufata ibyemezo nk'ibyo isa n'iyabigize akamenyero. ubirebye ibyemezo nk'ibyo bifatwa bivuye ku bihe bya politiki biba biri muri icyo gihugu. Nko mu kwa gatanu, BBC n'Ijwi rya Amerika byari byafatiwe ibihano, hasigaye iminsi mike cyane ngo habe amatora ya kamarampaka. Ubu rero icyo cyemezo gifashwa mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu agenda yegereza. Muri make rero, nta kindi iki cyemezo kigamije atari ugucecekesha mu maradiyo yarasigaye atanga amakuru yizewe mu Burundi kandi akora mu buryo butoroshye, kuva aho amaradiyo atari make yafunzwe mu 2015.
De critique de l'action du régime de Nkurunziza peut mener à des représailles, peut mener à des agressions ou en l'occurrence à des suspensions arbitraires.
Kiele na impacto ni zahe ingaruka mbi mubona zishobora kuba haba ku bamenyeshamakuru bakuri ayo maradiyo, haba ku gihugu canke kuri ayo maradiyo mu Burundi.
C'est catastrophique dans la mesure où que ce soit la BBC ou VOA, ce sont deux médias.
Ni byago kuko yaba BBC cyangwa VOA ayo na maradiyo mpuzamahanga akora umwuga wayo neza kandi agatangaza n'ibiganiro by'ururimi rw'ikirundi uvugwa n'abaturage batari bake muri icyo gihugu. Ayo maradiyo yumvwa n'abaturage bari mu bice byose, harimo n'abari hagati mu gihugu. Abarundi babarirwa muri za miliyoni bagiye guhomba amakuru yizewe. Ni icyemezo kije kubuza umuturage kubona amakuru no kongera ikibazo cyo kubona amakuru cyari gisanzwe muri icyo gihugu.
Vu la tournure du dossier VOA et BBC, selon vous, est-ce aho bigeze mubona bizokora kwa yo maradiyo agira hahurije n'ubutegetsi bw'u Burundi VOA mais aussi du gouvernement burundais pour que l'entente puisse être trouvée?
Très sincèrement, ça s'annonce très compliqué. Cette décision, elle tombe à... On a plus d'un an de l'élection présidentielle.
Sinakubeshya, ibintu biragoye. Cyane ko ari icyemezo gifashwe hasigaye igihe gito ngo habe amatora. Twebwe mu ishyirahamwe ryacu, icyo tugiye gukora ni ugukomeza gusaba Leta kwisubiraho no kureba niba hari ikindi cyakorwa, haba ku rwego mpuzamahanga cyangwa mu karere, kugira ngo ikibazo gikemuke. Tuzareba n'uburyo twashyigikira abanyamakuru bari mu Burundi nubwo bitoroshye, kuko buriya butegetsi bubangamiye abamenyeshamakuru ku buryo umunyamakuru asigaye yifata mu gutanga amakuru. Umukuru w'igihugu nawe abashishikariza ibyo bakwiriye kuvuga n'ibyo batavuga. Muri make, duhanganye n'ubutegetsi bw'igitugu, kandi aho bigeze biragoye ko umuntu ahindura ubwo butegetsi uko bumeze. Uko biri kose, ntituzacika intege, tuzaguma tugerageze igihe cyose hafashwe icyemezo nk'iki gikandamiza itangazamakuru nk'icyafashwe uyu munsi.
Yari Arnaud Froger atwara igisata cya Afurika mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Ndinahazwe. Aya majwi ariko asubirwamo na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma.
Aloyse, si ibyo gusa, kuko Ijwi rya Amerika naryo rimaze gushyira hanze itangazo rigira icyo rivuga kuri icyo cyemezo. Iryo tangazo riragira riti: Ijwi rya Amerika ryamaganye icyemezo cyafashwe n'urwego rushinzwe kugenzura itangazamakuru mu Burundi cyo kongera igihe gihagarika mu gihe kitagenwe ibiganiro by'Ijwi rya Amerika no guhagarika burundu ibiganiro bya Radio BBC. Kuva ibyemezo bigayitse byafatwa mu kwa gatanu 2018, Abarundi bavukijwe itangazamakuru ryigenga kandi ritabogamye. Umuyobozi w'Ijwi rya Amerika Amanda Bennett yageze ati: Twatunguwe nuko abanyamakuru mu Burundi babujijwe kuvugana n'Ijwi rya Amerika. Twemera ko uku gutera ubwoba abanyamakuru bacu bibangamiye ubwisanzure bw'itangazamakuru mu gihugu. Twifatanyije n'Abarundi twamagana ababuze uburenganzira bwabo bwo kubona amakuru y'ukuri kandi yizewe. Mbere y'uko Burundi buhagarika ukumvikana kw'ibiganiro by'Ijwi rya Amerika muri icyo gihugu, byageraga ku bantu bakuru ku rugero rungana na 57% buri cyumweru. Ubushakashatsi bwigenga bwagaragaje ko abarenga 90% muri abo bemezaga ko bizera amakuru yatangazwaga n'Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rizakomeza ibiganiro mu Kirundi n'Ikinyarwanda ryumvikana ku mirongo migufi ya shortwave kuri internet no ku mirongo ya FM yo mu bihugu bituranye n'u Burundi.
Mu Burundi turavugira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3 muri kumwe nanje Aloys Bigirimana
na Thomas Kamirindi. Aloys urakoze, noneho tujye mu Rwanda rero aho urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru rwicaye I Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda rwemeye kwakira ikirego cy'umushinjacyaha mu rubanza aregamo abayoboke 11 b'ishyaka FDU inkingi gushaka gushyiraho umutwe w'ingabo zitemewe n'amategeko kandi zishaka guhirika ubutegetsi. Ababo basabaga ko urukiko rutakira iki kirego. Mugenzi wacu Eric bagira ubusa ari mu rukiko.
Iki ni icyemezo umucamanza mu rukiko rukuru rugereko rwihariye mu Rwanda ruburanisha ibyaha byambukiranye imipaka n'ibyo ku rwego mpuzamahanga yasomye abaregwa, ababunganira n'ubushinjacyaha batari mu rukiko. Mwiburanisha riheruka baregwa n'abunganira bari basabye urukiko kutakira ikirego cy'ubushinjacyaha kuko ku bwabo cyatanzwe mu buryo butubahirije amategeko. Iri tsinda ry'abarwanashyaka b'ishyaka FDU inkingi ritaremerwa mu Rwanda rirangajwe imbere na Bwana Fabien Twagirayezu na bagenzi be. Abaregwa n'abunganira mu mategeko bavuga ko ku byaha biremereye bihungabanya leta bakurikiranyweho ikurikirana cyaha ribaho habanje gutanga uruhushya rw'umushinjacyaha mukuru. Bakava ko bakurikiranywe n'umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu atabyemerewe n'amategeko, bagasaba urukiko gutesha agaciro ikirego kuko ngo cyatanzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Hari kandi ingingo yo kumviriza ibiganiro kuri telefone by'abaregwa yabayeho mu buryo bavuga ko butubahirije amategeko. Bavuga ko ubugenzacyaha bwatangiye kumviriza Bwana Janvier Twagirayezu mu minsi 72 mbere y'uko amenyana n'abarwanashyaka ba FDU inkingi, bakavuga ko ubwabyo bitumvikana kandi ko bitubahirije amategeko. Ubushinjacyaha bwo busobanura ko haba ku rwego rw'ibanze, urw'igihugu n'izindi, umushinjacyaha watanga ikirego abikora mu izina ry'umushinjacyaha mukuru kuko bose bakorera urwego rumwe rw'ubushinjacyaha. Ibyo byombi urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda rwarabisesenguye. Urukiko ruvuga ko koko rushingiye ku mategeko rusanga uruhushya kwikurikirana cyaha rutangwa n'umushinjacyaha mukuru. Rusobanura ko rusanga mbere y'uko abaregwa bakurikiranwa haratanzwe uruhushya kwa rukuriye iperereza bikozwe n'umushinjacyaha mukuru kugira ngo iperereza ritangire mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu 2017. Urukiko rwavuze ko ibyo abaregwa baburana basobanura ko uruhushya rwagombaga gutangwa n'umushinjacyaha mukuru bidafite ishingiro kuko ibikorwa byose biri ku rwego rumwe rw'ubushinjacyaha. Umucamanza yavuze ko uwatanze ikirego akorera mu biro by'umushinjacyaha mukuru bityo ko atabikoze mu izina rye bwite ahubwo yabikoze mu izina ry'umushinjacyaha mukuru. Ku yindi ngingo abaregwa bavuga ko kumvirizwa kw'ibiganiro byabo kuri telefone bisabirwa uruhushya nabwo ku mushinjacyaha mukuru, ubushinjacyaha buburanura urubanza busanga nta nenge n'imwe yabayeho kuko ibyo bwasabwaga ngo bwarabikoze. Buvuga ko niyo bibaye byihutirwa ugomba kumvirizwa yumvirizwa bagasaba uruhushya nyuma. Mu isesengura ry'umucamanza yavuze ko icy'ingenzi ari uko hatanzwe icyemezo kigenzura itumanaho, yasobanuye ko itangwa ry'icyo cyemezo ari wo muhango simusiga mwikurikirana cyaha. Icyakora ku by'agaciro kahabwa ibyagenzuwe birimo amajwi y'abaregwa na nimero za telefone bakoreshaga, umucamanza yavuze ko bikora ku mizi y'urubanza. Yavuze ko ibyo bazabisuzuma babigezeho bakabijyaho impaka baburana urubanza mu mizi. Nyuma y'iminota 16 umucamanza yatangaje ko izo nzitizi zombi zasabaga kutakira ikirego aziteshaje agaciro maze amenyesha undi munsi w'urubanza mu mizi. Niburanisha ryari ryitabiriwe ku isonga na Madamu Muhoza Victoire Ingabire, perezida w'ishyaka FDU inkingi, na bamwe mu barwanashyaka be, abavandimwe b'abaregwa, Maître Bernard Ntaganda perezida fondateri w'ishyaka PS Imbera kuri n'abandi. Abaregwa uko ari 11 baburamo Bwana Boniface Twagirimana, vice perezida wa mbere w'ishyaka bitazwi irengero rye, batangiye gutabwa muri yombi mu ntangiriro z'ukwa 9 2017. Ubutabera bubakurikiranye nk'ibyaha byo gushaka gushyiraho umutwe w'ingabo zitemewe bagamije kugira nawe ubutegetsi buriho mu Rwanda, gukorana n'imitwe irwanya leta ibarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no kwangisha rubanda ubutegetsi. Ibyaha byose barabihakana bakavuga ko ipfundo rya byose ari uko bari mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi, bityo bakemeza ko ubutegetsi bwabiremekanije bugambiriye kubacecekesha. Iburanisha ry'urubanza mu mizi rizatangira ku itariki enye z'ukwezi kwa kane uyu mwaka. Wagira ubusa, Ijwi rya Amerika, Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu rero mwakomeje kudukurikira, nahangaha aya makuru tuyahumurije yibanze ku cyemezo cy'urwego rujejwe gucunga itangazamakuru mu Burundi, icyemezo cyo guhagarika burundu imirongo ya FM ya BBC no guhagarika ku gihe kitagenwe imirongo ya FM y'Ijwi rya Amerika no guhagarika abakozi b'Ijwi rya Amerika mu Burundi ntabwo bemerewe kongera gukora, ariko rero twebwe tuzakomeza gukora uko dushoboye kose kugira ngo tubageze amakuru y'u Burundi. Maze rero turabashimiye, murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.